Vancouver ni Radio Ijwi rya Amerika. Niriwe neza nshuti muteze amatwi iganiro vy'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe kwinogenekerezo rya kabiri ry'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya.
Hajari mwe kumusi vile watu haka karigato yi na mata ama tukawa tutaya menyeye kuyako zivuka tukasanga pili ubusa mwijora harike tutacha ngato ndo watu kuya tukame tukasha tutakura gira tukakaruka chumi na tibiri.
Yunumwe mubana bahungiye mu kambi ya Nduta Tanzania yari yaratwawe gukoreshwa ibikogwa bimuremera atugira uko yarabayeho. Iyo nkuru y'abana b'abarundi bakugwa mu makambi batwagwa yo bemeregwa akazi mu ntara za Tanzania iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Akimbere iyo nkuru nemeye n'izindi ndabafite mbanze ndabwire muri make ku nyuma yaho Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika tangarije kumuhinga muno wa kane kwa Amerika ivuye mu masezerano y'i Paris yerekeye gukingira ibidukikije. Munyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko afite icizere ibisagara bitandukanye vya Leta Zunze za Amerika na mahinguriro akorera ha muri Amerika ko bishobora kubandanya igo rugendo ku ruhara rwavyo mu gihe abatari bake mu baharanira iyubahirizwa ry'ibidukikije ku mugabane wa Afrika makenga ari yose ko igihugu c'Ubushinwa gifata ya mbere mu kurungika ivyuka mu kirere naco gishobora kwiyonkora kuri ayo masezerano. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu yabwiye abanyamakuru ko Ubushinwa butarota bwiyonkora kuri ayo masezerano. Umukuru w'umuryango umwe bwa Buraya Jean-Claude Juncker nawe yamenyesheje ko bababajwe n'ingingo ya Perezida Donald Trump ariko ko ayo masezerano yashitse ko bigoranye muri 2015 atazohagarara. Ibindi bihugu bimaze kugira ico bivuga kuri iyo ngingo ya Trump n'Ubudagi, Ufaransa n'Ubutaliyano aho ivyo bihugu bicishije mu itangazo vyandikiye hamwe vyagize biti dugure twa mugina nta mishikirano izokwigera iba yo gusaba ko Amerika yisubira ko ndugaye twa mugina. Yamara abatari bake bakomeje kuvuga yuko kuvana karenge kwa Amerika amasezerano y'i Paris bizotuma ishigwa mu ngiro yayo rigorana. Mu gihe zabitegekanije ko mu kwezi kwa 12 kuno mwaka igihugu c'Ubudagi kizokwakira inama rukokoma ya 23 hijanye n'ihindagurika ry'ibihe, ahanini yari nagamije kuraba aha ayo masezerano ageze mu gushigwa mu ngiro. Umushikiranganje wa mbere wakaba hari Kafij azoba rongo iyo nama yavuze ko azogira ibishoboka vyose akazgondoza Amerika. Amasezerano y'i Paris yatewe cyo igikumu mu mwaka wa 2016 yumvikanywe ko mu mpera za 2015 muri rusangi ategekanya ko ibihugu byashize ko umukono bigabanura ivyuka birungika mu kirere bice mu mahinguriro ibihugu bikenye bigashigikirwa biboneka kugira ngo bihanganywe n'ihindagurika ry'ibihe. Ayo masezerano aratomora ko igihugu cyose gishaka kwiyonkora ko kibwirizwa kurindira imyaka itatu imbere yuko kivanamwo. Amerika rero ari nkamwe yokomeza uwo mugambi izovabanura n'amasezerano ya Paris muri 2020. Igipolisi c'Ubugiriki catangaje kuri uno wa gatanu ko catanguye kwimura impunzi ziri mu ikambi iri ahitwa Hellinikon iherereye ahahoze ikibuga c'indege mu gisagara ca Aten. Iyo kambi yarimwe impunzi z'ababa majana indwi zigizwa hanini n'Abanyafghanistani bari bahamaze umwaka wose. Igikorwa co kwimura izo mpunzi kiba nyuma yaho amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu gihugu c'Ubugiriki afatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu haranira agateka kazi na muntu nka Amnesty International agondoreje Leta y'Ubugiriki kugara iyo kambi itari kwije ivyangombwa kugira ngo yakire impunzi. Abatari bake muri izo mpunzi bimuriwe mu ikambi irahitwa Tebes ni nko ku birometero ijana uvuye mu gisagara ca Aten. Indi nkuru ikomeje kuvugwa ijya nino nuko ishamwe mpuzamakungu ONU rigabisha ku ntureka zishobora gusubira kwaduka mu gihugu cya Repubulika Centrafrique zigatuma intambwe amahoro no gusubiza hamwe byari bigeze ko isubira inyuma. Ni nyuma yaho habereye imishamirano hagati y'umugwi w'abagwanyi b'abakirisu n'abahoze ku rugamba b'abayisilamu yabaye hagati mu kwezi kwa gatanu. ONU itangaza ko abantu bashika ku ijana bahasize ubuzima bashika ku 100,000 bagata izabo abatari bake nabo bakomoka bomoka yamara ibureta ya Centrafrica ivyo ivyamirira kuri umuhuza bikogwa mu bijanye no gufatanga imfashanyo ya ONU muri Republika ya Centrafrica Najate Rochedi yatangaje ko icizere abanyagihugu bari batanguye kugira kujanye nuko amahoro yagarutse gisa n'icaheze Rochedi asaba makungu kongereza imfashanyo akavuga ko hakenewe amafaranga kugira ngo abantu baharugwa mu mamiliyoni bashobore gufashwa avuga ko atamwanya munini usigaye kugira ngo nagahengwe kari kabonetse kazimangane mu gihe amakungu abandanije kwibagira ico gihugu Jijugi Amerika muratukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mwe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi mukaba muri ku butaka bw'u Rwanda mutukumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ikiganiro iwanyu mu ntara tubaha ikaze
iwanyu mu ntara Hanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahika z'inshuti z'ijugi Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara uno munsi duhera mu yavugwa mu makambi mu rukurikirane rw'amakuru y'abana b'abarundi bakugwa mu makambi batwagwa iyo bemererwa akazi mu ntara za Tanzania abana uno munsi bavuga ku magogo abaciyemwo hiyo bari batwawe ari naco catumye batoroka ariko n'urugendo mu nzira bagaruka makambi nticari coroshe Leonce Niyongabo
abo bana bamaze gushikana n'inguruka bavuga ko batunze ibinka baciye babagabangana baciye bahabwa imirimo ukuragira inka
umwe wese bamutora mujana ku mubose umwe wese bamutora mujana ku mubose twabayeho akazi ko kuragira tujya rimwe ku munsi
muri iyo mirimo yabo rero abo bana bavuga ko bitari byoroshye
basanze tumerewe nabi kurya twarya rimwe ku munsi naho nyine baduhakagari gatoyi n'amata amata tukaba tutaramenyeye kuyakoze ubugari tugasanga twiriwe ubusa mu ijoro hari ke tutarya mu gatondo batubwira tukame tugaca tuja kuragira tukagaruka 12 tugaca dushika hari ke twashika turyama tutariye no kurya tutoze no koga ibikorwa by'umuruho baratubwira ngo tuje kuvoma ngo tuje gusyesha
uretse ibyo imirimo bakora bayigiriramo ingorane nyinshi nk'iyo bari mu mashamba
hari ingorane twahura twaragenda mu ishyamba tukabona nk'ibikoko bikagwa kuturya inzoka zimwe zarabarya abandi bakagira ingorane nyine n'amahwa akabagira abakomeretse nta na kimwe babavuza nta n'ibinini babagurira nta n'uko babatwara no kwa muganga baca bicara muhira nyine nzikwa yuko twaguzwe benshi bavuga baraguzwe n'aho bakorera imwaka ntibahembwa
kugira ngo bafate ingingo y'ugutoroka abo bana babigiye inama n'ababyeyi babo bakijijwe na gatelefone niko bakuye ko ababyeyi byabaye ngombwa ko bishikana mu minwe y'igipolisi
twari kugira dutoroke nyine cyagenje kubera ko hari dufite simu kwa telefone ababyeyi tubabwira yuko hano badutwaye bagiye kutuguza baca batubwira yuko twaja kuri ripoti ku gipolisi nyine iyo twari turi tuje tugenda kuri ripoti baca baturangira igari iradutwara idushikanye musoma turashika abapolisi bababwira ati mubarondere rigara aba batuko basubire mu nkambi abapolisi n'umusoma baca tubwira ati dutembere na miguru dushike iwondo n'amaguru niwo mukambi badufashije
naho nyine mu nzira bagaruka mu ikambi ntibyaboroheye kaga telefone kabo n'ubundi kagiye karahabakura
nyine twavuye twaragiye turifatisha ku polisi yaho polisi cyadusayidiye imodoka kene zijya modoka zipakira imizigo ziratujyana tugeze hano twivuye tuhageze baranka kutuha iyindi modoka cya tugenda n'amaguru cya turiya nanjye cya gurisha kamwe mu yo dufise kisimu cya tuhagusha 2600 cya tugera hano ifika suru gasuru cya tugenda kwifatisha ku polisi yaho bacha tubira singo tugende n'amaguru rero abavyeyi bace babona ikigongo atumbikira 20 kuri 2 acu tugeza hagati na hagati handi cha twaza n'amaguru bamaze iminsi biri munsi
none hari amahera babahembye
aya nta mahera twigeze duhembwa n'umukuza nta n'amajana abiri baduhaye n'ababyeyi nyine batwigishije umukambi nyine baca ku ripoti ku ipolisi
abo bo mvuga ko mwasanzeyo barabwiye ko bahembwe
bene ntibarahembwa
wowe ari kubera iki batabahemba none
igituma batahembwa batukengera kubera turabarundi
abo bagiriwe amahigwe bakagaruka batabariza bagenzi babo
igiki ntuno usaba mu bafasha bakaza kuko yo bari bamerewe nabi ntibatya ntano ntiboga birirwa inzara kandi bari kwikaje kandi n'amahera baciye nayo abahemba akamo jeno tiramakungu nkabumvise akamo ndiko ndatera ni gufasha abo bana bari aho hantu bakabagarukana mu ikambi zabo kuko aho hantu bagiye baraguzwe kuko aho bari baragowe hari barara batifutse barara batariye akamo notera makungu ni leta ya Tanzania yogenda igatora abo bana ikabasubiza mu inkambi ya Nduta
twibutse ko mu gipolisi no muri HCR mu ikambi Nduta batumwiko mu kubabyeyi b'abana bibwira ko abo bana boba bagenda mu babyeyi babo babize rero se niyo ngabo Induta muri Tanzania ijwi rya Amerika
harakoze Leonce Niyongabo tukiri mu makambi kimwe n'abandi bakongomani abanyeshuri b'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziga mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza mu gihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakoze ibibazo vya leta kuri no wa kane itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu ibibazo bizobaha uburenganzira bwo kwiga amashuri yisumbuye ari nka hamwe babarazifashemo neza inkuru irambuye na Vedaste Ngabo
Ibi bizamini bya leta biri gukorwa mu gihugu hose mu Rusenda bikaba biri kubera kuri Epeza Wadi na Epeza Sungu bimwe mu bigo byigaho mu bare mwinshi w'abana b'abarundi abagera kuri 305 nibo bakoreye ibi bizamini kuri centre ya Katondo iri kuri Epeza Wadi aho ibi bizamini byatangiye bikerejeho isahire kubera yuko hari abanyeshuri bari bagifite umwenda w'amafaranga asabwa na Ministeri y'uburezi kugira ngo umunyeshuri yemererwe gukora ibizamini bya leta dore ko buri munyeshuri asabwa amafaranga y'idolare 12 za Amerika gusa umuyobozi wa centre ya Katondo bwana Justin boka umuyobozi wa centre yakoreweho ibigo bitanu ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika yavuze yuko ibizamini byagenze neza nubwo byatinze gutangira kandi ko abanyeshuri bazatsindana ibizamini amanota ari hejuru ya 50% aribo bazahabwa urupapuro rw'umutsindo ruzabahesha gukomeza amashuri yisumbuye urupapuro ruzwi ku izina rya certifika bamwe mu banyeshuri b'abarundi bakoreye ibizamini bya leta kuri Epeza Wadi bagize ibyo batangaza nyuma y'ibi bizamini
je vraiment ikibazo gigitangura cyagenze neza mugabo bwihe kigomba kurangira hacyaza kaduruvayi umuntu yari kari yumvira ngene yoshora gushya kwinyishu hama munuzeyi umu surveyor acharaza avuga ati ni muzingezo makuru urumva ngo haragize ko uta umuntu akiyumvira akishira kwa amajibu ari ama kesomesh tutasize kwinyishu ukuri sinzi iki kibazo kino munsi sinzi ko tuzogitora cyane bazanye ibintu tutize vema byatutanganyije mu mutwe urumva byatutanganyije kabisa mu mutwe ama bacha twakakare tutarana heza tutarani yumvira ningene response ingene ushira kwinyishu bacere baratwa kimapuro kandi twatangu ikibazo saa 6 ubwo nyene haye 7 cyabara
badumanya ugukora hama badumwe munene ugukora no kwiyumvira bareke gutwa kataragena kandi baduwa ibintu tutize
kibiki mutabonye mwiza
ni cha gatatu ni cha kane ni cyari ni cyizije ni cyumvuka ni 9 na 2
ntimwabyizwe mukesha imana Charlotte yakoze iki kizamini avuye ku kigo cya EP Katunguru adashidikanya yemeza yuko ibizamini bakoze biri mu rurimi rw'Igifaransa na Culture Générale byagenze neza cyane
ikibazo cyagenze neza twakoze France ntabwo yari igoye twakoze kuko twize vraiment abarimo bari baratwigishije ibyo twashoboye kusangamo twe byinshi twasanze ibyo twize twakoze kandi turazi uko Imana idufashe tuzotora twese
ubona ari he byari bigoye cyane
aho byari bigoye nta na hamwe
idi irabahinyuje ni umunyeshuri wakoze ikizamini cya leta gisoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza avuye ku kigo cya EP Katunguru ibyishimo byari byinshi kuri we kubera yuko agiye kujya ku mashuri yisumbuye aho atazongera gutondana ikabutura ku ishuri
urumva na wewe iyo tumaze kuva muri primaire tukaza kwambara ipantaro ucugira ati nkora umunsi mukuru nta bindi biba bisigaye
abanyeshuri biga mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bakaba basoreza ibizamini byabo ku mibare bidatsengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda
Hakoze Vedaste Ngabo dusaba imbabazi rero abariko baratwumva murumvise yuko yabivuga muri kubu ariko vyabaye ejo nuko ino nkuru mushobye kuri kurikurana uno munsi ico kibazo cakozwe ejo Iwanyu mu ntara tubandanirize mu ntara neza na neza ku mutumba wa Muramba wa commune Buhinyuza y'intara ya Muyinga ivugwa mu babyeyi bakura abana amashuri babatwara gukora akazi ko kurera abana ibujumbura mu Burundi abavyeyi bayaze n'ijwi rya Amerika baravyemanga kandi bakemera ko bakoshereza abana ariko ngo nta kundi ubukene burabarembeje muyizi misago
Abenshi muri abavyeyi usanga bugarijwe n'ubuzima bugoye aho bishika bakananirwa kwigisha abana babo bose bamwe baca bayitamwe gukura abana babo babigeme usanga bisununuye abenshi muri abo bigeme bamaze gukurwa mu ishure baca baja mu miji kurondera ubuzima umuce munini wabo bamaze guhebeshwa amashure babitewe n'abavyeyi babo usanga bakiri mu mashure y'intango abayazi n'ijwi rya Amerika bavuga ko babiterwa n'ubukene bafise aho bizera ko abo bana babo bagiye kubafasha mu buzima bavuga ko bubabereye umutwaro
jewe narakuye umwana wanjye w'umwigeme mu ishure kugira agende mu gisagara aje kurondera ubuzima bivanye n'ukuntu nabona ubuzima butugoye aronse ivyo 10,000 arandungikira 8 na wakajya ivyo 2
tushaka kumenya ivyo nyi kugira umukure ku ishure bitewe n'iki
nabitewe n'ubukene nabona abandi bose bananiye kurera mbona we wari isununuye gato mbona umengo no murungika
akenshi bivana n'ubukene gacasanga uwo mwana umubyeyi yamaze kubona yuko atakazodwa ashoboye kuronka cyangwa kumbwira ati hewa ku ishuri
none wewe ufite umwana yagiye gukora ku kazi
jewe ndamufise nsanzwe abo bagumye babandanya bageze mu mwaka wa gatandatu abo byavukiri
kubona umwana wawe yavuye ku ishuri muri bwo buryo warabitewe n'iki
nabitewe n'ubukene kukubaho nabi
uko gukura abana babigeme mu mashure ni kimwe mu ntambamye umwigeme w'umunyeshure ahura nazo mu buzima bw'ishuri nubwo biruko ababyeyi bavuga ko atakundi bari bubigire bamwe bavuga ko batabakura kugushaka ariko ko ari ukuremegwa n'ubuzima bubi babayemwo
turabibona ariko nta kundi twabigenza nuko nyene twabigize kugira turabe ko twoba turabayeho turabona mugabo ko ari intambara
mu ntwaro bamenyesha ko atabikigira bafite by'abigeme bamaze guhebeshwa amashure muri bene ubwo buryo ariko bemeza ko icyo kibazo bakize Umuhanuzi Musaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama avuga ko bama bahimiriza ababyeyi mu kubereka akamaro k'ishure ku bana babigeme Maurice Berahino akamyesha ko bahora babahanura imbere yuko bafatira ibihano
hano mu ikomine yacu ya Buhinyuza ico kibazo kiriho ariko si cyane kenshi iyo bibaye turakunda kubikurikiranira hafi tukabaza umwana yaragiye kenshi ntitumenya ko ababyeyi bamukuyemo nico bituma bagenda ugasanga bagiye mu miji tukazobimenya hati igihe kirekire nk'uwo twumvise yuko yoba yakuye mu ishuri umwana wiwe acanca n'umukobwa turamukurikirana tukamuhamagara tukamubaza igituma bibaye ngombwa amategeko arahanditswe neza arahanwa
hari nk'ingingo canke ibihano muri bafatira ababyeyi bene abo usanga bakora abana babo mu mashuri
abo kenshi ni ukubakangira kubera ko duca tubyita nk'ikibi kiba gikozwe Nyamirama turayihaye kabanzi kamukangira natwebwe tukabaha n'impanuro imbere yo kubahana
iyo ndongozi muri komine Buhinyuza ikaba yatumenyesheje kandi ko bakurikiranira hafi abo bana kugira babagarure maze basubire ku ishuri Buhinyuza mu ntara ya Muyinga mu buseruko bushyira uraruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
Nuko rero ijwi rya Amerika muramenyereye yuko misesi ya gatanu nkanumango turabahuza n'abanyu tukabatahiriza abanyu twizere ko aho muri weekend iri kugenda neza mwayitanguye haba hagati mu gihugu cy'u Burundi Gitega mwaro cankuzo bururi ijwi rya Amerika ririho ku bwanyu abatwumviza ari mu makambi atandukanye namwe bw'ikino kiganiro ni gwanyu kumusi wa gatanu twagiye tudahejeje ikiyago cha Japhet Habikimana hamwe n'umubyeyi wiwe ari ngaha muri Amerika. Josephine bashimye ko dusubira kubahuza. Duhere ku mubyeyi mwiriwe neza Madame Josephine. Murakomeye.
Urakomeye.
Yego, Dallas tavugwa make.
Na mahoro.
Mwaramutse amahoro.
Sinzi nka mwese.
Oya, twebwe na twebwe n'impore buke buke. Turashimye. Yego.
Eko nitsika turashimye Imana natwe.
Muhammad imyaka ingahe ngaho Dallas ga Madame?
Turiko turamara imyaka 10.
Muriko muramara imyaka 10. Muherukana ryari n'ikibondo canyu Japhet cashimye ko tubahuza.
Oya Percy Emily. Oya ndinze peri ko duherukana ryari kera gose.
Wamusize afise ingahe? Wamusize afise imyaka ingahe?
Gira yo bayari nko mu myaka 2.
Kuva ico gihe ni murasubira kubonana?
Oya.
Udufoto muga muraronka?
Oya.
No kuvugana ntimuvugana?
Oya. Ariko hari umwe twapfukana, ariko uwo Japhet ni twapfukana
kuva ukigenda muri iyo myaka yose. Nuko rero Japhet mwiriwe nawe.
Mwakeye mwakeye.
Murakomeye.
Uraho turashima.
Ego Japhet uherere neza na neza majahe.
Unaona anda kuri hospitali wakarede y'Ubujumbura.
No, kwa kawaheze imyaka igera kuri 10 mudashobora kuvugisha umubyeyi wawe.
Nakwiye kabisa mugari giye na uranda mu telefona ariko labda ni ashobora kunaurijwe.
Kukurumva yagiye ukiri mutsonya cyane.
Nari nkiri mu wa mbere.
Warukiri mu wa mbere. Nuko. Nuko rero tubareke muyage gato muri kano kanya ijwi rya Amerika ribahaye.
No mama. Amakuru. Imeza. Eko. None wewe uraje. Ndakwibuka isura yaranjanye, sinkwibuka neza kabisa. Eko mugao ndakwibuka nyene. Imvugo ndayibuka ko ari mama nyina kwihe. Eko sazi kuva mu wa mbere nakubona mugabona ngo mameze doktora urumva ko ari ibintu bidasanzwe.
Oya ni imyaka myinshi pe.
Ego ni myinshi cyane, myinshi kabisa irababa nka ni nko muri 10 mirongo 21 numwe kwanza je nakubona. Yego kubera nibuka nari nkiri mu wa mbere primaire naho ngeze muri 4e doctora nkuvuga doctora ya kane.
None wiga
oje ni gigisata cy'ubuganga nganye ni Ubujumbura. Ubitaro byo bita umwami Khaled ego urumva ko ari imyaka myinshi cyane nakubona kandi nanumva n'ijwi ryawe.
Imyaka myinshi kandi ucuwe haya duhuda twari dukwiye udufoto.
Amafoto ni bituna nzayohereza nugira ikibazo. Gusa nuko nyene atabondoka mwahizo kuno ndayohereza hanje wono yohereje cyane.
None barakomeye ababyeyi.
Ukuri ababyeyi ndakwiza imyaka 2 ntabwo mbabona, ariko ejo nzogenda nzomuramutsa kandi ndibaza yuko bakomeye.
Rero wewe rero wifuza taha
Iganata ndi kure cyane kandi urazi kuva Ubujumbura uje makambi yo mvuka naho n'ibindi cyane.
None ga Japhet na Madame Josephine nimba atari banga kuko uramaje ngo ababyeyi nawe akaba yavuze kuri mama wiwe. Uri mama we mu bundi buryo canke mu buryo bwa maraso nyene?
Ni murumuna wa mama wanje.
Ni murumuna wa mama wawe. Ni mama mukuru rero si umubyeyi wawe wa maraso.
Umubyeyi wa maraso nacyo to anavuze mamurasi kirundi kiragoye.
Ni umubyeyi afukani ni senge wawe.
Bishangaza ahubwo ni mama muto wanje.
Ni mama mutonya wawe. Nuko. Reka rero tubifurize mwese kuroranirwa mu byo murimo.
Ego.
Ego, sindi kwa rakajambo kanyuma mufise mubwirana.
chana ugira chacho nuko mukumbi chane kandi chane gosi na bana biwe ntabwo mbivuka sinzi ngo afite bangahe ngo bangana uko nta numuhikibuka
ugeze kuri bangahe ga Josephine Madame Josephine
ta
ugeze kubana bangahe araba DJ Jafete ayibondo wabugeze ko
oya ewe feri nabo fisa ariko dafise umuhungu n'umukobwa gusa abandi bari tabye imana dasigaranye babiri gusa
ego no kubishimira imana nabyo urakoze cyane gose rero Jafet Habikimana wifuje ko tukuhuza na mama wawe Mutonya ari ngaha Dallas muri Amerika mwese mwe na Josephine tuwifurize umunsi mwiza
ego murakoze ndabifurije umunsi mwiza
murakoze cyane gose
ego murakoze
ijwi rya Amerika turi mu kiganiro iwanyu mu ntara
Karina, you are my girl, you stole my heart. Wag mayo mutima, Karina, Karina, Karina. Sinjisinsira, Karina, Karina, Karina. You are my girl, you stole my heart. Intambwe ebyiri eshatu zisanga umutima ugatangira gutera ni wowe gitera ni wowe nkura nkahwera utuma umutima wera wamwaye urunu ruhande you took my part in my soul loving is there a hustle I care in my head wamwaye umutima Karina 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 Karina, 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 you are my girl, you stole my heart. Wag mayo mutima, Karina, 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 sinjisinsira, Karina, 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 you are my girl, you stole my heart.
Nobody knows me better. Nauzi, mukuzi, umutuzo mukuri wawe so. Emera tujane, ni wowe muganga uvura. Umuta kunyingira imvura. You took my body and my soul. Loving you is a soul. I can't deny.
One way umutima Karina, Karina. Karina, Karina, you are my girl, you stole my heart. Wag mayo mutima, Karina, 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 sinjisinsira, Karina, 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 you are my girl.
Nukorera ijwi rya Amerika dusa nk'abariko barasozera kino kiganiro cacu cuno munsi kubashaka ko tubahuza canke kurungika intasho zanyu muturungikira ka email kuri radio yacu @gmail.com ikiganiro cyanyu iwanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu igihe twatanguriye ko guhera mu ndwi iza mu kazoza murashobora kuza muragikurikirana mu gatondo azo ari ku wa mbere mu gatondo mu kazoza murakurikirana ibiganiro biba byamaze kurengana kama kwa gatandatu mu gatondo naho nyene mukazoza murakurikirana ikiganiro tuzatwa bashikije ku munsi wa kandi nonga hariyo dusezere ikiganiro cacu makoze mwe mwatwumva yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe na Inda Kiremesheje tuzongere duhure ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye
bamwe bifashishije faranga abandi bakoresha ubuhanga baragerageza biranga birangiye mwe Nebukanye nyabuganyayo